Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane, tariki ya 23 ukwezi kwa karindwi, umwaka w'2015, bibaye saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Inshuti zacu mwese uko mugana, mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamilindi. Nk'uko mubizi, mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu, naho mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Turi kandi ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu.
Today, however, this piece is under the threat of unraveling. The sitting president of Burundi, Pierre Nkurunziza, is in apparent defiance of the term limits set forth in the Arusha Accords and memorialized in the Constitution, is seeking a third term.
Uwo ni député Christopher Smith, perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutwe w'abadepite ni ku bibazo byo mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru rero turahera ku yo hirya no hino ku isi, nk'uko twateguriwe kandi tuyagezwaho na Aloys Bigirimana.
Ishyirahamwe Amnesty International riranegura uburyo Leta y'u Burundi yakoresheje mu kuburizamwo imyigaragambyo. Muri raporo nshasha Amnesty yita ku gateka kazi na muntu rikorera mu gihugu cy'Ubwongereza yasohoye kuri wa 2022 mu kakaro, rimenyesha ko uburyo n'inguvu abategetsi b'u Burundi bakoresheje mu kuburizamwo abari mu myigaragambyo byari ku rugero rurenze ku buryo umuntu yokwibaza ko Leta yariko igwana n'abateye igihugu. Imenyesha ko ibintu uko bimeze, u Burundi buriko burinjira mu bihe by'intambara. Mu matohoza Amnesty International yagize mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu uyu mwaka, yasanze igipolisi cy'u Burundi carakoresheje ubwicanyi mu kuburizamwo abariko bariyamamaza ko Perezida Nkurunziza yongera gutwara ikiringo kigira gatatu. Iyo raporo ivuga kandi ko abakenyezi n'abana bahohotewe. Sarah Jackson, icegera cy'urongoye Amnesty International mu karere ka Afrika y'ubuseruko no mu biyaga bigari, ati kubona amasasu aricyo gikoresho igipolisi cyahisemo gukoresha mu kubuza abigaragambya, ati n'ubwicanyi butagira izina. Ati abategetsi b'u Burundi bakwiye kugira amatohoza atahuyegamiye, bagahana uwo wese azogaragara ko yakoresheje inguvu mu kubuza imyigaragambyo. Ati icyo nico kizogarukana icyizere ku nzego z'umutekano, kandi bizotuma abantu badasubira gukoresha inguvu mu guserura ivyumviro vyabo vya politiki. Igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONI kijejwe agateka kazi na muntu naco kimenyesha ko gushika ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, abantu bashika 58 barimwo abapolisi babiri, abasirikare babiri n'umunywanyi umwe w'ugwaruka rw'imbonerakure aribo bishwe kuva aho imyigaragambyo itanguriye ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Mu gihugu cya Nigeria, abantu bashika 30 nibo bafuye, abarenga 10 barakomereka bahitanywe n'ibibombe byatewe ku bitoro bibiri by'amabisi mu gisagara cya Gombe kiri mu buraruko bwa Nigeria kuri wa gatatu. Gushika ubu nta mugwi uriyitirira ico gitero. Abantu bashika 50 nibo basize ubuzima mu mabombe abiri yatewe ku isoko ryo muri ico gisagara nyene kuwa gatanu uheze. Umuhari Boko Haram warongereje ibitero kuvaho Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria atorewe ngo arongore igihugu mu kwezi kwa gatanu guheze. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ahimbazwa n'ukuntu ubutunzi bwa Amerika bwiyongereye bivanye no gukorera hamwe n'ibihugu byo mu karere ka Afrika kari munsi ya Sahara. Ivyo yabivuze kuri wa gatatu igihe yariko arasinya amasezerano yise ugutera imbere kwa Afrika. Perezida Obama yashikirije ko naho Afrika iri mu bibazo byinshi, ati Afrika biragaragara ko ikomeye kandi ifise kazoza keza kuri Amerika. Ati ayo masezerano azobandanya teza imbere ibyo gutwara neza agateka kazi na muntu muri Afrika. Mu kwezi guheze Perezida Obama yarasinye kandi amasezerano yongereza imyaka 10 imigenderanire Leta z'Ubumwe za Amerika ifitaniye na Afrika mu by'ubudandaji. Mu mwaka uheze urugero rw'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika rwaharugwa ku miliyaridi 73 z'amadolari y'Abanyamerika. Sekretere Ash Carter wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi yamenyesheje kuri wa gatatu ko abategetsi ba Arabia Saudite bamwemereye ko bashigikiye amasezerano aheruka gusinywa abuza Irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Sekretere Ash Carter yabonanye n'umwami Salman na Mohammed bin Salman, ministre wo kwivuna abansi wa Arabia Saudite. Yarabonanye kandi n'abandi bategetsi Jeddah, abo bose amenyesha ko bashikikiye ayo masezerano aheruka gusinywa. Sekretere Ash Carter amenyesha ariko ko abo bategetsi batewe impungenge ko Iran ishobora kutorohereza abagenduzi mpuzamakungu bazoja gutohoza ivyivyo bigwanisho.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite muri komisiyo yayo y'ububanyi n'amahanga n'uburenganzira bwa muntu, yaraye yumvise ubuhamya bw'abahanga batandukanye ku kibazo cy'u Burundi. Fidele Niyongabo yarabikurikiranye.
Abo bahinga bari batumiwe bari Michael Jobbins wo mu kigo Search for Common Ground, Elavi Ndura yigisha ivyerekeye indero kuri kaminuza ya George Mason, Alisa Wilson wo mu ishyirahamwe America Friends Service Committee, na Steve McDonald wo mu kigo Woodrow Wilson International Center for Scholars. Michael Jobbins yamenyesheje ko ikigo Search for Common Ground kimaze igihe gikorera mu Burundi mu gikorwa cyo gufasha mu kwirinda amatati n'intambara. Yatangaje ko amasezerano ya Arusha ku Burundi ari nkingi y'imigambi ya politike mu Burundi. Yamenyesheje ko abarundi batari bake bashaka ko haba ukumvikana kugira ibibazo bihari muri iki gihe mu Burundi bitoregwa inyishu. Kubwiwe ngo ibibazo bihari muri iki gihe bije mu gihe Burundi uri mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Yatanze akarorero k'urugero rwo gufungura nabi ku bana ruri ku bice 40%. Yamenyesheje kwico ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutoregwa inyishu. Professor Elavi Ndura yavuze ko umuntu yitegereje neza muri iki gihe ikibazo nyamukuru cibonekeza ari cerekeye abafise uburyo n'abandi batabufise. Amenyesha ko hategerezwa kuboneka uburyo bwo gufasha abantu batishoboye cyane cyane baba mu bice byo hagati mu gihugu kwisununura. Munaya handi uzoba yatsinze wari we wese ngo ntaco bizohindura. Yashimikiye cyane cyane kubakiri bato botegerezwa gushigwa mu mashure aho guhabwa ibigwanisho. Yamenyesheje ko kiretse abakiri bato bahawe uburyo bwo kwifasha mu buzima bwabo ngo ibibazo bizobandanya mu Burundi. Alisa Wilson wo mu ishyirahamwe American Friends Service Committee yashimikiye ku ruhara rw'amadini ku byerekeye gufasha mu byerekeye amahoro n'ibiganiro. Yasavye kwa amafaranga yerekeye ico gikorwa yobandanya atangwa hamwe no gushigikira utwigoro tw'uguhuza tw'ibihugu byo mu karere. Mu gihe Steve McDonald wo mu kigo Woodrow Wilson International Center for Scholars yatangaje ko intambwe ku byerekeye amahoro no gusubiza hamwe zari zimaze gushikwa ko mu myaka irangiye zagiye zirasubira inyuma gushika muri iki gihe, ko ibiriko byibonekeza mu Burundi muri iki gihe bitaje giturumbuka. Yatangaje ko bazobandanya gusaba bashimitse ko amategeko asubira kubahirizwa, ubutungane bukigenga mu gihe ubwigenge bw'itangazamakuru utegerezwa kubahirizwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi yiteguye ko amahanga azakomeza kuvuga ko amatora atagenze neza. niko umuvugizi wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yabibwiye Ijwi rya Amerika mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icya mbere ni byagaragaye rya iyo ubonye barundi bitavye amatora atari kugahato ukabona ko bagiye kwitorera indongozi zabo ukabona ko bagiye bafite kamwemwe mbere n'abamenyesha makuru bakava amahanga benshi bakaba ari hano babyiboneye ivyo byose ni ibintu bigaragaza yuko izagiye bashekerezwa ku Burundi vyari bihuha. Ivyo rero izo raporo zigiye kuboneka ni ivyo rero n'iryo shusho rishasha ry'igihugu cy'u Burundi batari bafise bari bazi yuko ari igihugu kigiye ngo mu njyane z'amoko ngo mu ihonyabwoko ngo intambara ikomeye mugabo barabonye yuko n'abagerageje uko bangana kose bose bateshejwe ku buryo rero bigaragara yuko mu kino igihugu cy'u Burundi ibintu uko bari batuza atari ko tumeze.
Ukera ibiganiro hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo na societe civile bizobandanya uri Leta y'u Burundi iriteguye kugira Leta y'ubumwe.
Erega icya mbere cyo iyo uravye uko amategeko y'u Burundi cyane cyane ibwirizwa shingiro bitunganijwe urabona neza yuko isaba yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi imyaka yose kizokwama kiriho hazoba hariho Leta y'ubumwe kuko mu ngingo yaryo y'ijana na 2009 Leta itegereza kugirwa n'abahutu n'abatutsi harimo n'abakenyezi mbere igashyiramo n'imigambwe yakwije ibice 5% mu matora. Ibyo byose rero ni ibintu byerekana neza yuko n'ibyiza shingiro bisaba yuko dushyiraho Leta y'ubumwe. Ibindi nabyo nka gishoboye mukuru w'igihugu cy'u Burundi muradi yuko no kuva na kera narindi ni mu 2005 muri Leta yarashyizeho abantu batavuye mu mugambi yari ifite intebe mu nama nshingamateka. Ibyo rero bibaye ngombwa ko bikorwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi arashobora kubikora kuko yamye afise agatima ko guhuza abarundi no kubanyuranisha ku buryo rero atakibazo na kimwe bishobora gutera. Reka rero turindire Leta azabye amatora bitangazwe tumenye neza mu buryo bwose nubwo bigaragara neza yuko umukuru w'igihugu hari ubu yatsinze amatora ubwo reka turindire babanze batangaze ibyangombwa hanyuma n'igihe cyo gushinga Leta kigere mujye murabe ingene asanzwe yitunganije.
Amakuru avuga ko amakuru yoba atangwe gutangazwa bavuga ko hoba nka Leta ikarita iyo mara ikiringo kigufi kurusha ikiringo cy'imyaka 5 ayo yo muyavuga ko iki
ayo namakuru y'ibihuha kuko nta fatiro afise uraje ibyizo shingiro by'igihugu cy'u Burundi. Amatora akurikira azaba mu mwaka wa 2022 niho abarundi bazosubira guhamagarwa kugira ngo baze mu matora. Nta byo kuvuga yuko Leta yomara ikiringo kigufi ivyo naho vyakabonetse niba dorebe yuko ababivuga boteshwa bagata n'ibihuha bitagira ifatira.
Mu kurangiza mutubwire ku makuru yoba yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigendanire avuga ko hoba hari imirwi yateye Burundi ifashijwe n'igihugu cy'u Rwanda ayo makuru yifashe gute?
Yagize ati turumva ibivugwa turumva ibishikirizwa n'abamenyesha makuru hirya no hino turafise ibishobora kwerekana yuko hariho abifuje gutembagaza inzego z'igihugu mu minsi iheze baba bacumbitse mu gihugu cy'u Rwanda. Atariko u Rwanda n'u Burundi hariho inzira biriko biracamo kugira ngo bashobore gusuzuma neza ivyo biriko biravugwa kugira ngo nimba ari nyinshi zikenewe zishobore gutogwa. Ivyo rero nivyo yavuze niyoza yuko nanje ntorenza.
Kuri ibi birego by'u Burundi by'uko u Rwanda rushobora kuba rucumbikiye abantu babutera, Ijwi ry'Amerika ryashakishije cyane rwose Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Mushikiwabo Louise akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda ngo agire icyo abivugaho ariko yanze gufata telefone igendanwa. Niko byagenze kandi no ku muvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda General de Brigade Nzabanita Joseph nawe ntiyafashe telefone igendanwa kandi zombi zari zifunguye. Hagataho abarundi bahungiye mu Rwanda batangiye gutahuka buhoro buhoro basubira iwabo. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa ejo yari ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera.
Ubwo twageraga ku mupaka wa Nembo ufata ku ntara ya Kirundo mu Burundi na karere ka Bugesera mu Rwanda, urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga bidakabije byibonekezaga. abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi babwijwe irya Amerika ko nubwo batari bakabonye imibare y'umunsi wose bari bamaze kwakira abarundi bari hagati ya 200 na 250 bavuga ko batashye wabo mu Burundi ku bushake. Ni nyuma y'umunsi umwe gusa amatora y'umukuru w'igihugu abaye mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru twahawe n'abaturage basanzwe bakorera ku mupaka uhuza ibihugu byombi aravuga ko abatahutse ari abari bacumbitse mu miryango. Abatifuje kumvikana mu itangazamakuru ndetse n'imyirondoro yabo ikagirwa ibanga barimo umudamu n'abana batatu. Yatubwiye ko ahisemo gutahuka ajyanye abana mu mashuri mu ntara ya Kirundo kuko ngo arebye nabi bazisanga amasomo yarabacitse. Harimo kandi abataha by'igice mu rwego rwo kujya kureba umwuka uri mu gihugu cyabo bazasanga ari nta makimwe bakazabona gucyura abagize umuryango bose nk'uko babizutangarije.
Nzataha iyo byagenda neza hariya.
Uzaza ufate nabo mu muryango?
Subiye muhira.
Ubuse nugerayo icyura bashikiriza cya mbere na mbere ni iki?
Abo
barataha mu gihe kandi hari abandi Barundi bahisemo kujya ku mirimo ya leta mu gihugu cyabo nyamara bafite imiryango yahunze mu Rwanda. Impamvu bafata nk'aho ari nyamukuru yatumye bahisemo gufata umwanzuro wo gutahuka ni imibereho yo mu Rwanda itoroheye abari bicumbikiye cyane kubahitiye mu mijyi ya hano mu Rwanda. Izi ngendo z'Abarundi batahuka zagaragaye kuri uyu wa gatatu umuntu yavuga ko zishobora gukomeza kuko hari n'abandi Barundi berekeje mu Rwanda mu modoka zabo bavuga ko bagiye gucyura imiryango yabo kubera imibereho babaye mikomeye. Aba Barundi kandi babwijwe irya Amerika ko ibi babikora atari uko bishimiye umwuka uri mu gihugu cyabo. Iyo uganiriye nabo bumvikanisha igisa n'igihirahiro gikomeye gikomoka ku mpagarara za politiki mu Burundi. Icyakora hari hasanzwe hifashishwa nk'inzira z'ubusa mu guhunga ku ntara ya Kirundoho za Kamabuye na Ruhuha mu karere ka Bugesera baho batubwiye ko amayira agifunze nta ngendo zeruye ziratangira. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika mu Kirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa?
Reka da, ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cy'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika, hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo hari akamenyetso k'umwami gato, hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde. Ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha, ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse, yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe, mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi. Koresha ubwo buryo nyene ku masanamu ya video, aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda. Polisi y'u Rwanda irasaba abaturage kugendera kure abiyita abavuzi ba gakondo batemewe. Biturutse ku musoro uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko, polisi yatahuye aboshye amaguru n'amaboko mu rugo rw'umuntu witwa ko ari umuvuzi wa Gihanga ngo wamuvuraga indwara yo mu mutwe. Iyi nkuru turayigezwaho na Asumta Kaboyi.
Mukashema Yuliana ni umugore ugeze mu kigero cy'imyaka 50 ari mu maboko ya polisi n'abandi bantu bagera ku 8 nyuma yaho iwe mu rugo hasanzwe umwana w'umusore yabuheshejwe iminyururu akayifungisha ingufuri ngo ari uburyo bwo kumuvura indwara yo mu mutwe amaranye igihe. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Superintendent Babazi Modeste avuga ko bavumbuye uyu mwana nyuma yo kumva urusaku rw'inshi rw'ingoma. Izo ngoma zifashishwa mu kuvura,
usanga abantu babyina bavuza ingoma bavuza ibinyuguri nyirango mwabibonye. Ariko icyatunguranye nuko twasanze ibindi bikorwa by'icyarubozo, twasanga umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 14 na 16 aziritse amaboko anyuze mu munsi y'amaguru yicariye ibuye noneho azirikiye no kuri iryo buye. Mu buryo twamusanzemo ngirango amafoto nayo aberetse, usanga yakubiswe afite imibyimba ku maguru ibyo byose noneho byiyongera no kubyo twari dusanze bakora duha imbaraga noneho zo gukwikirana icyaha nk'icyaha biba ngombwa yuko abaraho bose tubafata kugira ngo baze badusobanure biriya bikorwa ibyo ari byo.
Mukashema Yuliana avuga ko ari umuvuzi gakondo ko kandi asanzwe avura indwara zo mu mutwe. Kuri we ngo kuba yafashwe aziritse umurwayi we ngo ni uburyo yifashisha kugira ngo umurwayi atamucika.
Ngiye mvura Kinyarwanda umuco wa gakondo mbega. Uwo mwana ni umurwayi urwaye mu gihanga kubera ko nsanzwe mvura abana barwaye indwara zo mu mutwe. Namubonye yirukanga mu muhanda ndavuga ni ubutabazi ndabufite rekana baruri ya mwana nawe muvure nk'uko mvura nabandi. None kubana iyo ngufuri si uruhare rwo kuba ngo ngenda mwanga. Ngenda mukunda no kugira ngo atirukanka
ufite ingufuri ukamushyiraho na kira kibuye.
Oya ikibuye nago wagimushyiraho ngo ukimukire ku mutwe ni intebe yicariragaho mu rugo. Ora munyiri umufata no kugira ngo atirukanka na bwanzi bundi buri na kibazo rwose munyiri wangira abafataga naho nibageraho birukanka bake.
Nubwo polisi buze abaturage kugana abo bita bavuzi bagakondo batemewe ntibyoroshye kubwira bamwe mu baturage ko abo bita bavuzi bakwiye kubareka bakaboneza amavuriro ya leta ababivurijemo bemeze ko aribo bavuzi b'abahanga kubareka bikaba ari nko guca umugani ku manywa.
Nafashwe n'indwara ntazi mbanza njya kwa muganga ndivuza mu mutwe nkajya nshya umubiri wose nkashya mu birenge nkashya ariko nari naragiye kwa muganga barananiwe njya ahantu yitwa mu Gisaka kwivuza mu Kinyarwanda barananirwa urugo rwanjye rugeraho rusenyu ndi mama w'abana 10 ubu ndubatse ndakomeye ubu ngo nari umusazi nanjye gutabana nanjye umuntu cyo cyo barabana 8 nyuma yaho nyiriye mbya abana babiri nuje abana 10 yari umusazi ashaka gutoroka baramuzirika nyine kugira ngo yicare hamwe kuko twese twaziritse.
Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu mujyi wa Kigali yasabye abaturage gutangaza bita bavuzi bagakondo basigaye bagaragara hirya no hino ibyaha abafashwe bakurikiranyweho byo kuba bateza urusaku ku baturanyi babo biramutse bibahamye bahanishwa igifungo kuva ku minsi 8 kugeza ku mezi 2 cyangwa ihazabu kuva ku 50,000 kugeza kuri miliyoni cyangwa kimwe muri ibyo. Abaregwa ariko banakurikiranyweho icyaha cy'icarubozo cyo gihanishwa igifungo kiva ku mezi 6 kugera ku myaka 2. Abaregwa bose bagiye gushyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kwamagwa iterabwoba Islamic States irwanya Leta ya Iraq n'ibindi bihugu by'Abarabu yijukiye gusambagura no kwiba muri bya bibanza bifatwa nk'iragika hisekara zisi byinshi muri byo bimaze imyaka 2000 n'ibihumbi. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umurwi ISIL warigaruye igisagara cha Tadmor muri Siriya. Hari ibisigarira bya ca kibanza kivugwa ko aricyo gisigaye cibukirwa ko ingene ako karere kari gateye imbere aho ni Palmyra. Muri ico gikorwa co gusambagura umukuza ko uwo murwi ISIL warabomoye ibibanza bifise ico bisigura muri kahise k'amadini n'imico ndangakaranga. Mu masanaho bakwiragiza ku isi barerekana ingene basambaguye ibibanza bikomeye nka Assyrian Palace in Nimrud canke ingene bamenaguye ibishusho byo muri Mosul Museum inzu ishingurwamo ibintu biranga kahise k'ibihugu canke aho bashira hasi umusigidi wa Nebi Yunis. Aho naho hakaba hari intatemwa ya Yonas ikabanza ceranda ku bayisilamu abayahudi n'abemera Kristo. Icegera cy'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe amashyirahamwe mpuzamakungu Sheba Crocker yanditse avuga ko bariko barasambagura amatungo ndangakaranga y'imboneka rimwe ku isi kugira abacinyiza abanyagihugu ibyo basahuye navyo babyifashishe mu kurongo uburyo bwo gukomeza ingwano. Irina Bokova, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubumenyi n'imico kama UNESCO yavuze ati ibyo ntibyofatwa nk'ibibangamiye imico kama gusa. Ati ni ikibazo cy'umutekano. Ati uko imigwi y'iterabwoba ifata gusambura iry'isi nk'ikirwanisho, kwimenyekanisha, guhungabanya umutekano hamwe no kuronka amafaranga yo gukomeza ingwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye cyane ingingo 2129 y'inama ya ONU ijejwe umutekano yiyamiriza imenagurwa n'isamburwa giraga impuzamakungu muri Iraq na Siriya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye kandi ingingo ibuza kugurisha ibintu by'agandagakaranga byibwe muri Iraq. Zihamagarira ibihugu bigize iryo shirahamwe gutera intambwe mu kurwanya igurishwa mu kinyegero cy'ibintu by'agaciro byibwe muri Siriya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ziherutse gushira ahabona urutonde rushasha rw'ibintu by'agaciro bigeramiwe gusumba ibindi muri Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'ishyirahamwe UNESCO zaremeje ikiganiro cyari gihagarariwe na Evan Ryan icegera cy'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira abace hirya no hino ibyerekeye icyo kibazo. Turahamagariye ibihugu byose bigize UNESCO ko byoshira mu ngiro amasezerano y'iryo shyirahamwe rivuga ibijyanye n'urudandaza rw'amatungo ndangakaranga. Ibihugu 128 ku 195 byarashize gikumu gukora ayo masezerano. Ariho gushika ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuswisse n'inkwa y'Ubwongereza nibyo bimaze kuyafata nk'amategeko. Icegera cy'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandise avuga ati: "Dufatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungoni, turiko turakorera hamwe ngo dukingire ibibanza, amatungo n'ibimenyetso vy'akahise." Ati: "Kuko twese twemera ko gukingira ayo matungo ni intambwe ikomeye mu nzira yo gusubiza hamwe gusanura ibyasambutse no kuba ku ibihugu."
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho Aloyse Bigirimana aragarutse hano muri studio aje kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ishyirahamwe Amnesty International riranegura uburyo Leta y'u Burundi yakoresheje mu kuburizamo imyigaragambyo. Mu matohoza Amnesty International yagize mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu umwaka yasanze igipolisi cy'u Burundi cyarakoresheje ubwicanyi mu kuburizamo abariko bariyamamaza ko Perezida Nkurunziza yongera gutwara ikiringo kigira gatatu. Sarah Jackson icegera cy'urongoye Amnesty International mu karere ka Afrika y'Ubuseruko no mu biyaga bigari ati: "Kubona amasasu ari cyo gikoresho igipolisi cyakoresheje mu kubuza abigaragambya, ati n'ubwicanyi butagira izina." Mu gihugu cya Nigeria abantu bashika 30 nibo bafuye, abarenga 10 barakomereka bahitanywe n'ibibombe bibiri byatewe mu bituro bibiri by'amabisi mu gisagara cya Gombe kiri mu buraruko bwa Nigeria kuri uyu wa gatatu. Nta mugwi uritirira ico gitero. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ahimbazwa n'ukuntu ubutunzi bwa Amerika bwiyongereye bivanye no gukorera hamwe n'ibihugu byo mu karere ka Afrika kari munsi ya Sahara. Ivyo yabivuze kuri wa gatatu igihe yariko arasinya amasezerano yise ugutera imbere kwa Afrika. Perezida Obama yashikirije ko naho Afrika iri mu bibazo byinshi, ati Afrika biragaragara ko ikomeye kandi ifise kazoza keza kuri Amerika. Sekretari Ash Carter wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi yamenyesheje kuri wa gatatu ko abategetsi ba Arabia Saudite bamwemereye ko bashikikiye amasezerano aheruka gusinywa abuza Irani gukora ibigwanisha uruhonyanganda. Sekretari Ash Carter ariko amenyesha ko abo bategetsi batewe impungenge ko Irani ishobora kutorohereza abagenduzi mpuzamakungu bazoja gutohoza ivyivyo bigwanisho. Carter agendeye igihugu cya Arabia Saudite, nyuma yaho agendeye Israeli na Yordania, ahose kukaba kwari ukubahumuriza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubafata mu mugongo ngo ntibogire ubwoba kubwayo masezerano. Abantu 19 nibo bishwe, ni kibombe caturikijwe n'umwihevyi yariko agendera kwikinga mu buraruko bw'igihugu cya Afghanistan kuri uyu wa gatatu. Igipolisi cya Afghanistan kimenyesha ko abantu bashika 40 bakomeretse muri ico gitero cyabereye ku isoko ikoranyemo abantu benshi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro biracyakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.